mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda no muri studio ya 18 muri kumena Jodian na Hazendongo ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya. Muri byo harimo yuko abandi amajana 3 abandi banyarwanda amajana 390 bahoza arabarwanyi bo mu rwitwaje ibirwanisho FDLR baraye batahutse mu Rwanda baje biyongera ku bandi barenga igihumbi ariko mu n'imiryango yabo leta y'u Rwanda yemeza kwimaze kwakira.
Wenda nkatwe nukuyeranja nkaho kinyeshyamba twahingaga ushobora korora korora ushobora gucuruza gacuruza nubwo buzima twaturimo
kubanaga avoka nyine bigaga mu buryo bwa yaranjoma kuko hari niri wasangaga amashuri atangiye yajyamo hagati intambara ikabirabaye abandi bakajya mu ipori bahazavuye twe tugasa niba bigiye gutangira bushyashya.
Aba ni bamwe muri abo bahoze arabarwanya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bavuga uko bari babayeho. Iyo nkuru turayigaruka ko handi hato mube hafi ya maradiyo yanyu.
Yatabawe simba nkiriho nawe ngene yatuboneye ngo ku televiziyo ngo riko ndavuga ngo ndagukunda sheri ndagukunda yu ngo niko kamuyutse ntiyo niriwe mawe nakubonye acasanga rero ibintu byaratabutse.
Aka kajwi abakunzi b'ikiganiro caninde mu gihugu cy'u Burundi murakazi na ka Adrienne mu mpera za kino kiganiro atakatakamba gufashwa igisukari kiramusongeye mu giheta ngo atako ariko arabigira abikora. Ariko nabanza nkabwira muri make kumuriri wa umuriro wadutse hafi y'ihinguriro ry'ivyuka vy'umara kuri uwa gatatu wahitanye abantu bashika kuri 22 abandi 22 nyene barakomereka mu ntara yo mu buraruko bw'Ubushinwa izo kwakira inkino za Olympique zo mu biho vy'imbeho mu mwaka wa 2022. Ivyo vyashikirijwe n'abategetsi b'ico gihugu hiyo sanganya ryabere hafi y'ihinguriro rya Hebei Shenguhamu mu gisagara ca Zangajuk kiri ku birometero 200 mu buraruko bushi burengero bwa Beijing ryaturiye amakamyo 50 nk'uko amakuru aca ku mbuga ngurukana bumenyi avyemeza. N'amakuru aramenyekana nimba uyo muriro wadutse hafi ya hazobera izo nkino za Olympique zo mu 2022. Abasenateri wa Leta Zunze Amerika ejo kwa kabiri basavye Leta Trump kwamenyesha ivyo izi vyose kwategetse mu kwezi guheze kwitumenyesha makuru ya muka muri Arabia Saudite ico muri Turukiya. Abashingamateka abo ku mpande zibiri basavye umuyobozi w'ikigo se yakijeje iperereza hanze y'igihugu umunano wo mu mwiherero kuri no wa gatatu hamwe n'abashikiranganje babiri w'imigenderanire n'amakungu Mike Pompeo n'ukivu na Vance Jim Mattis ngo batange umuco kuvyabaye. Amakuru ashikirizwa n'imenyesha makuru avuga ko ikigo CIA camenye ko umuhungu w'umwami wa Arabia Saudite ariwe yategetse yicwa rya Khashoggi. Arabia Saudite yarahakanye ivyo birego. Nimbwe perezida wa Leta Zunze Amerika Donald Trump yavuze ko ivyo urwo rupfu bikiri ikibazo co kwihweza neza. Leta ya Trump yarafatiye ibihano anya Arabia Saudite 17 bagize uruhara muri urwo rupfu ariko ntiyashoboye guhana Riyadh kuko Trump yavuze ko ashira imbere inyungu z'ubutunzi bufatiye ku birwanisho Amerika igurisha muri ubwo bwa. Leta Zunze Amerika hamwe n'ishami rya Buraya baratera kamo abategetsi bo mu gihugu cya Uganda basaba gutohoza ibitero vyakozwe n'abasirikare ku ngoro y'umwami w'intara mu myaka ibiri heze. Ivyo bitero vyahitanye ubuzima bw'abanyagihugu ijana. Abana bashika 15 bari mu bantu baguye muri ivyo bitero vyakozwe mu kwezi kwa 11 hari mu mwaka w'2016 ku ngoma ya Rwenzururu hirongowe n'umwami amaze imyaka itari mike agwanya ubutegetsi bwa perezida Yoweri Kaguta Museveni. Ishami mpuzamakungu rihanini agateka kazi na muntu Human Rights Watch ribitangaza isigura ko ubwo bwicanyi bwatanguye inyuma y'aho abapolisi bataniye mu mitwe n'abanyagihugu bari inyuma y'uyu mwami. Mu nyuma uyo mwami hamwe n'abanyagihugu amajana n'amajana bamushigikiye bace bahagarikwa kandi benshi muri bo baracari mu munyororo. Leta y'Uganda yo ivuga ko ivyo bitero vyakoze ku murwi y'abarwanyi kandi ko ibiringo vy'ubwicanyi biri mu minwe ibirego vy'ubwicanyi biri mu minwe y'ubutungane. Radio Ijwi Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41 ku mugoroba ni kuri metero 19 na 22. Turi kandi no kuri zitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, Facebook ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara.
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijuje Amerika ari umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Nongere ndabahe ikaze ishame mpuzamakungu gita impunzi RCR mu cegeranyo cyaryo cyo mu ntango zo kuno kwezi kwa 11 yemeje ko impunzi z'abarundi zimaze gutahukana ziva mu gihugu cya Tanzania kuva mwaka weze barenga gato 1952 nimbwe HCR yari yihangiro ryo gusozera uno mwaka wa 2018 imaze gutahukana abagera ku 72,000. Leta y'u Burundi ku ruhande rwayo ivuga ko ibitigiri bitangwa na HCR atari byo namba intambamye HCR yagira hura nazo muri uwo mugambi. Tuzibaze mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru yacisha amaso ku cegeranyo HCR yasohoye haraheze indwi zibiri.
Icyo cegeranyo cerekana ko mu kwezi kwa gatanu no kwezi kw'icenda uno mwaka ariho hatahutse abarundi benshi bavuye mu gihugu cya Tanzania. Ishamwe mpuzamakungu HCR akagita impunzi rivuga ko muri ayo mezi abarundi barenga gato 12,000 basubiye mu gihugu cyabo c'amavukiro. Amezi yatahutsemo abarundi bake ni ukwezi kwa mbere no kwa kane uno mwaka w'2018 ahatahutse abadashika 800. Abenshi mu batahutse bavuye mu ikambi ya Nduta hagakurikira ikambi ya Mutenderi na ikambi ya Nyarugusu. Hase rigaragaza ko hari ugushaka guke ko gutahuka ku barundi hafi 70,000 bahahungiye. Ishami mpuzamakungu Hase ryatangaje ko bose hamwe abari bamaze gutahuka babyishakiye gushika itariki 30 z'ukwezi kw'icyenda ari abarundi barenga gato 52,000. Muri abo harimo abagera ku 38,000 batahutse uno mwaka gusa, abandi basigaye bahungutse ku mwaka uheze kuva mu kwezi kw'icyenda. Amashami hase na Caritas abakira bashitse mu Burundi avuga ko abantu bari mu miryango irenga gato 12,000. Muri ico gitegiri harimwo ibice 58% by'abana bato, aho abana bagera ku 970 bari bahunze bonyene canke batakaranye n'imiryango yabo mu bihe bitandukanye. Icyo bikoze leta y'u Burundi akatari gake yamivuga ko icyo gitigiri gitangwa na HCR atari cyo na gato. U Burundi buvuga ko HCR igabanya ibitigiri ku nyungu zayo. U Burundi bwo butangaza ko nyabuna abamaze gutaha barenga 200,000. Ishyirahamwe HCR mu cegeranyo cyaryo rimenyesha ko igice kinini cy'abahungutse kigera ku bice 33% basanze amatungo n'amatongo yabo hari abayifatiye. Abandi nabo ngo baracafise ikibazo cyo kuronka ibyo bafungura mu gihe ibyo batekerewe biheze canke gusubira ku ishuri ku bana basanze umwaka w'ishuri waramaze gutangura. HCR rimenyesha ko abarundi basubiye mu gihugu cabibarutse ku gushaka kwabo bava mu ntara za Ruyigi, Muyinga, Cankuzo, Makamba na Rutana. Naho biruko HCR rivuga ko rigifise ikibazo c'uburyo bwo guherekeza abo bahunguka kubakira no kubashigikira mu minsi ya mbere kubaka ibindi bigo by'agateganyo byo kubakiriramo n'ibindi. Iryo shyirahamwe rivuga ko ryari ryihaye intego yo gufasha guhunguka abantu n'imiburiburi 2,700 kuva mu kwezi kwa kane uno mwaka. Yamara siko byagiye biragenda ku mvo zitandukanye. Zimwe muri izo mvo ni uburyo buke bwa HCR, ikindi ni uko hari impunzi z'abarundi zagiye zirahindura zikanka gutahuka. Abikuye ku rutonde rw'abataha bavuga cyane cyane ikibazo cy'umutekano muke bumva uvugwa mu Burundi, ibiganiro bitavuyemo ikibashimisha yarusha, hamwe n'abandi bantu barenga 100 basubiye guhunga bakigwa bavuye mu Burundi. Basigura ko umutekano wasubiye guhungabana nk'uko bagenzi babo batashe babibwijwe ry'Amerika.
Impunzi z'abarundi zimwe zarekutishije bije abandi namambe baratoroka mba bakambe batabagenda mbe gupaga sambe mu bijiji
cyangwa ngo hari intambara ngo imeze gute abese baragiye kwifukiza nkuko umwana agiye ari wabivuga mbese hari we n'umuhungu wanje asigaye yarabarase ngo mu rundi ntamaho
izo mpunzi kandi zirasaba leta ya Tanzania kugabanya iterabwoba kuri bo ribasaba gutahuka kandi bataravyumvamwo yamara abo bashimye gutaha barashima ko basubiye kwibonera igihugu cabo
aha akamwe tatwishye abanye nabo kugomba batubwira ngo ngo mu rundi ntamahoro hari ko niyo gituma bihagaza twebwe tuzotaha igihe imana ize bishakira turaza ntwe dusanzura amahoro kandi batwakiriye neza cyane aha dufite akanyamuneza ntangere
ishami mpuzamakungu ya se yagita impunzi rivuga ko atanumwe rizotahukana ku nguvu atabyisabiye wenyene na leta ya Tanzania yatangaje ko atampunzi nimwe izirukanwa ku nguvu Pierre Claver Niyonkuru I Kigali ku bw'ijwi rya Amerika
tukiri mu Rwanda abandi banyarwanda 390 bagimo n'imiryango yabo bahora arabarwanyi mu rwi FDLR baraye batahutse baje biyongera ku bandi bababa igihumbi nabo nyine harimo aba imiryango yabo kandi yabatahutse ku bushake bwabo n'abatakanye ku nguvu leta y'u Rwanda yemeza ko imaze kwakira mu gihe bamwe muri abo bahoze bitwaje ibirwanisho basa makenga ko kuzoronka aho baba bizo hava bibabera ikibazo gikomeye leta irabahumuriza mugenzi wacu mu Rwanda Eric bagira ubusa yagendeye kigo cha Mutobo abatahutse bariko baronkerezwamo inyigisho maze dutegura ino nkuru
Caporale Irankunda Azarias Sergeant Mbozembizi ni Mbozembizi cyane Mbozembizi
mu kigo cya Mutobo gitangirwa inyigisho kubagiye gusubira mu buzima busanzwe barabasirikare kiri mu karere ka Musanze mu cyahoze ari prefegitura ya Ruhengeri ubu ni mu majyaruguru y'u Rwanda abakozi ba komisiyo ishinzwe gusubiza mu buzima busanzwe barabasirikare barabarura bahoze ari abarwanyi b'umutwe wa FDR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda n'imiryango yabo baturutse mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aha muri iki kigo baranyuranamo witegereje amasura benshi barakuze baturutse mu bice bitandukanye bya Kongo
nyira prefegitura na komine aha ubwo tubyita buno ni iburengerazuba
Nabara abarwanyi n'imiryango yabo bamwe bavuga ko nyuma yo kurambika intwaro hasi bemeye gutahuka ku bushake abandi hitabazwa ingufu hafi ya bose babaga mu nkambi bakavuga ko kwikubitiro batiyumvishaga gutaha
ntabwo byari ku bushake ariko byategwaga n'amakuru abantu baduherezaga cyane cyane mu miryango ngo nuza bazakwica undi kingo mu miryango baguhindura ibyaha bakaba bagufunga bakakwica ngo bakoze ibi kandi utarabikoze kagira ubwoba bwo gutaha
buri wese muri aba bari abarwanyi mubajije umunsi we wa mbere ku butaka bw'u Rwanda barahuriza kuko bari bafite ubwoba ariko bakaza gusanga ikinyuranyo
umunsi wa mbere ngihagera hano baratubwiye ati ni karibu ariko muri ngiye ntago nakubeshya ntago nari ntuje ariko bwarake bwa mbere bwa kabiri bwa gatatu nahise ntuza nkurikije n'inama batugiye tubwira ibiganiro twagiranye byose nabyo bihuriramo ko namukanta abona Sarafine nawe kwabani Brazzaville
abana bo kuri mikoro za radijwi rya Amerika bati cyo bacyari cyose ku munsi wa mbere ku butaka bw'u Rwanda
si gukubeshya ubwogo bwari buhari kuko no kurya byo byananiranye kuko umuntu yavuye atahantu ngiye nta nigiteguye cyane maze imyaka 25 ntahagera bimeze bite ubwogo bwari buhari nta wajya kubeshya ntabwo yarafite ubwogo bwari twatubufite rwose
wowe
mbo ubwoba ntabwo bwabura kubera ko nkungu tuduhaguruka baratuziritse kutubuha rero batuzana nkangwa n'ikintu cyangwa kurutera ubwoba aho kumvaga ko tuno ndari gupfa ariko nuko bango tugeze hangaye ubu tubona ko nta kibazo tuno
n'abize ngo barabaziritse bani bande
n'abakongomani
n'ubushishozi bwinshi winjiye mu kigo cy'amutobo bari kwakirira barabarwanyi ba FDL n'imiryango yabo ubona bamwe bafite ubumuga batewe n'intambara z'urudaca aho babarizwaga twashatse kumenya imibereho yabo ya buri munsi aho mu mashyamba ya Kongo maze uyuvuga ko yari ku ipeti rya Premier Serge ati
bo imibereho y'abasikaye bo muri Kongo wenda nkatwe neranjuma nuko yaranja nuko aho kinyeye ishyamba nuko uvuga ngo twahingaga ushoboye korora ushoboye gucuruza gacuruza nuko buzima twari turimo
no kwiga byabagaho se
kubanaga avoka nyine bigaga mu buryo bwa yaranjoma kuko hari niri wasangaga amashuri atangiye yajyamo hagati intambara ikabira abaye abandi bakajya mu ipoli bahazavuye twe tugasana nabo bigiye gutangira bushyashya nuko buzima twa tubayeho ariko nubundi ugasanga abantu bari yubatse
ikindi cyumvikana kuruta kuri aba banyarwanda bari bamaze imyaka isaga 20 bataza umwuka wo mu gihugu cyabo cy'u Rwanda nuko bakenera gutahuka hitiro hafatwa nko kwivuko byaba ari kuyoboza batega amatwi.
Nawe nzirwana afite imyaka 13.
Uvuka hehe?
Igitaramo.
Ugitaramo si iracyabaho?
Ntago mbizi nahunze ndi umwana, gusa nabimenya nyine kandi narahunze ndi umwana.
Ubu bayivanyemo akarere ka Kamonyi, akarere ka Muhanga na karere ka Ruhango. Ibintu ayo makuru yafite?
Reka da ntago mbizi kuko nahunze ndi umwana muto cyane, ntago nabashije kubona amakuru y'abantu ba wenda ngo bambyira ati ni gutya na gutya.
Abavandimwe mu miryango babibuka se?
Ntago nkibibuka. Niba banakiriho ntago mbizi.
Ukifuza iki rero?
Nifuza yuko Imana yambonanisha n'imiryango.
Mu kiganiro n'ijwi rya Amerika, Madame Seraphine Mukantaba n'ukuriye komisiyo yo gusubiza mu buzima busanzwe abari abasirikare, yavuze ko kugeza ubu Rwanda rumaze kwakira abari abarwanyi ba FDLR n'imiryango yabo basaga 1000. Madame Mukantaba yabwiye ijwi rya Amerika ko hari icyizere ko hari abandi barwanyi ba FDLR bashobora gushyira intwaro hasi mu minsi iza bagatahuka mu rwababyaye. Muri iki kigo cya Mutobo, abagabo bigishwa amezi 3 ku nyigisho z'uburere mboneragihugu n'ibyabafasha gusubira mu buzima busanzwe. Kugeza ubu haragaragara ubufasha bwo kubabonera icyo kurya, aho kuryama, abaganga babitaho kuko harimo abaje barwaye n'ibindi. Komisiyo yo gusubiza mu buzima busanzwe abari abasirikare iremeza ko kuri iyi nshuro igeranije n'indi minsi itari mike ishize abatahuka biyongereye. Nyuma yo kubigisha se bizagenda bite cyane kuko bwije uko bukeye ubutaka bw'u Rwanda nabwo burushaho kubiyanga? Haba hari ibisigara bya leta se kubazaburaho kwerekeza? Twumve Madame Mukantaba no kuri iyi komisiyo.
Imibare ntisanzwe ariko abantu n'abanyarwanda, n'abanyarwanda bajya iwabo. Abenshi muri aba ngaba bafite aho bakomoka, bafite iwabo, bafite imiryango bakomokamo, bafite amasambu. Abatayafite ubwo nibo leta yarebera nk'uko isanzwe irebera abandi. Aba banyarwanda bafite uburenganzira bwo kuza iwabo, uduke duhari tukadusangira. Nta munyarwanda uzabura hajya, u Rwanda ni runini ruradukwiye.
Aba bari abarwanyi ba FDLR batangiye gutahuka kuri uyu mubare udasanzwe kuva hagati mu kwezi kwa 11. Abagore n'abana barajyanwa mu nkambi z'agateganyo ya Nyanza n'iya Kijote. Aho bagira ubusa ijwi rya Amerika mu Ruhengeri mu majyaruguru y'u Rwanda.
Nzuti mukurikira ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika. Mu biganiro byacu umuntu arete ukudukurikirana kuri FM, mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo. Mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320, kilohertz 15,675, na kilohertz 17,760. Ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo, mutwumvira kuri kilohertz 15,180, na kilohertz 13,633. Mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo, mudukurikirana kuri kilohertz 15,466, na kilohertz 17,503. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Abakunzi b'ikiganiro cengene tubungabunga amagara yacu n'ayabacu, ntiturabibagira ni mukanya. Ariko imbere yaho abakunzi b'igikino Ninde co mu Burundi gica kuri radio y'u Burundi kuva mu 1981, umwe mu bakinyi bacu akunzwe cyane kubera ugutwenza kwiwe ariwe Adrien Nahimana arakitswe n'amagara. Ahari muri komuni ya Giheta ni mu ntara ya Gitega, asanzwe anakinira ico gikino, atakamba abagira neza kumufasha kwivuza indwara y'igisukari amaranye iminsi. Uretse ijwigiwe rikiri uko ryari ntakimenyekana kubera ibiro yataye bagenzi biwe bakinana harimo Kireko, bati ni igihengeri kinini kuko atariko arakina muri kino gihe. Mugenzi wacu Fidel Antoine Nsabimana yarishikiye ku rugo rwa Adrien Nahimana.
Aho twamusanze ku muhaniwe mutumba Kabanga, zone Kabanga, komine ya Gaiti, ntara ya Gitega, mu gutambuka yifashisha akabando. Adrien Nahimana yatanguye atubwira ico agwaye n'ingene yafashwe.
Jewe rero ico caduka caranyaduteko, ndagwara 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 nanje simenye ikintu ngwayicarico. ngiye kwa muganga rero hamwe niho bampimye basanga ngo ngongwaye ngo ngigisukari baciye banshira mu bitaro ndabahaye ndahenda ntabarabanyakuba waje we mundeke nzoza ndivuza ntaha kuko nari nzi ko ari bisanzwe nabyumva uko numva ngo ibisukari nkumva ngo diabete cyo nta nuye gwaye nari bwabone n'ukuri kw'Imana
akimenya ko agenda n'indwara y'igisukari Adrienne naho Imana w'imyaka 58 ntiyashoboye kuronka imiti iyo mufasha ariko mu nyuma umwe mu bakunzi b'ikiganiro ninde yaramuri iyi bitaro aramugurira n'imiti
ubwo buryo Imana nyaguheza gikwa n'ukuri yaransutse kumugira neza uwo mugira neza nyakugira amahoro nyagushika mu ijuru n'amaguru yatabawe simba nkiriho byavuye nyene kukunda dukunda nawe nyene yatuboneye ngo ku televiziyo nyene yo muhiriwe ngo riko ndavuga ngo ndagukunda sheri ndagukunda yu ngo riko kamunyutse ntiyo niriwe mawe ndakubonye no mutima wanje ntuba munda sheri wehe acasanga rero ibintu byaratabutse niho yacatuma rero abo batuyoboye bati muranzanira urya muntu nigerageretse naka karimi rero ni kubera we n'ukuri afashanya na n'umukama neko kuko no kwa muganga bambwiye ngo yari yaranyishe yarasheshereje ngo nta minsi myinshi nari nshigaje
uwo mukinyi wa ninde asaba n'abandi bagira neza kumufasha kuronka imiti kuko iyo miti isanzwe izimvye nawe akavuga batabushoboza afise bwo kuyigurira
uwo bafise umutima w'ikigongwe yo ntabaza nk'ako gahumbi nkazora abakonoronka n'ibinini na bitatu vye babirafashe naho yo b'iminsi ibiri kuko ukuntu rero ngwaye bisaba uburyo bwo kwamamira ibyo binini iminsi yose kandi hari n'umuti bambwiye w'urushinge nagura uburazinzi ngitangura kuwugura nari nawuguze ibihumbi 21 none mu minsi ihetse ngo byari 27 ubu nibaza ko ari 30 ako gashinge rero kandi kaheze ubu nkeneye kugura kandi yego
reka n'ibifungurwa abaganga bamubwiye gufungura Adrienne naho Imana avuga ko uburyo bwo kubironka adashobora kuburonka
ntibinyorohera namba kuko urabona bantumye ngo ubwishaza butoto bantuma ngo ibiharage bitoto ibyo biharage bimaze kuma ngo ndinde kubikoronkora nanjye ndabikoronkwe ntitwahujije bari bambwiye ngo amateke ngo arashoboka bambwira ngo igisunzu ngo kirashoboka naco icyo gisunzu ni ikintu kigoye bambwira ngo ibisha yote inyabisha yote ni ikintu kigoye bambwira ngo imyungu nawonyere saha urabona ufite amafaranga ntushobora kubibura nanjye ngacambura y'amafaranga yo kugira ngo ndabigure ngacangoma ngaho
Deo sakuu Hakizimana batazira kireko uundi mukinyi akundwa cyane mu iganiro ninde avuga ko kubona uwo mukinyi akitswe n'amagara umugwi ninde ufite kinini uri kuratakaza
Adrienne naha amagara mukitse baguma bamurondera cyane hariho igihengeri kinini hariho abantu bamukunda mu theater sirisene yajya tuza gukina bavuga bati kireko wowe uzoza n'abantu bangahe batanu batandatu mugabo ntiwibagire Adrienne namwe mbona umengano bandiko na musonga
Adrienne naho Imana yatanguranye n'igikino ninde hari mu mwaka w'1981 mu giheta Fidel Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika
Fidel Antoine Nsabimana urakenuye inshuti bakunze ibijwi rya Amerika ivya Adrienne muvyibaza kwiki kubganyo ibigega bifasha abakina utugenegene dutandukanye canke abamenyekanishije igihugu mu bisata bitandukanye kirakenewe kuko Adrienne suwa mbere akitswe n'amagara gutyo onye muvyibaza kwiki mushobora kutwandikira kuri radio yacu @gmail.com tuze ko atari uwa mbere agwaye uko akabura uko yivuza muri ukayiko na nyakwigendera Antime yamenyekanye kwera ingoma z'igihugu cy'u Burundi nawe nyene yakitswe n'amagara aza kuvuzwa amazi yamaze kurenga inkombe muvyibaza kwiki mutwandike kuri ajacu @gmail.com mukanya ingene tubungabunga amagara yacu Mu kiganiro cy'ingene tubungabunga amagara yacu n'ayabacu 13 turagaruka kukugenyerwa kugira ngo umuntu ntafatwe n'indwara zifatira muhimba zirondoka muganga Didier Kamata ari mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Diane Ibujumbura arahanura abantu kwitura muganga hakuja mu gifuri reka baduge kukihako
uretse ko ukugenyera gushobora gukogwa kugira ngo abaganga bavure indwara zimwe zimwe kurafasha no kuzikinga igihe umuntu yabikorewe akiri muto muganga Didier Kamantari yanonose ibijanye no gukora abantu arabitwiganira
indwara twitwa phimosis aho usanga umwana avuka ugasanga urukoba rw'inzanyi gwiwe ntirushobora gutinuka kuba décaroté ugasanga ujya mutwe w'inzanyi ushobora gusohoka utubone gram usanga nyina canka bamufasha kugira isuku badashobora kugira isuku imbere neza kunzanyi y'umwana bishobora kumukwegereza indi ngorane mu buzima hakabaho niyo ndwara twita paraphimosis yoyo ni mu gihe usanga ugo rukoba rwashoboye gutinuka ariko rwaciye ruba nk'itopito yugaranye umutwe bisigura yuko ngaho onye na nzira nziza dufise atari gukura ko ugo rukoba nyine kuri korono izo ndwara nyamukuru rero zikunda gutera izo mpanuka nizo twege tuba dufata yuko ariko kamaro nyamukuru kwa muganga gatuma dushobora kugira umuntu ubwo kugenyera ariko hariho na kamaro tutukwibagira kajanye n'ivyisuku
nubwo uko kugenyerwa kukinga ingwara zica mu bihimba vyirondoka uyu muganga aratomora neza ko bidakinga ku rugero rukwiye umugera wa sida
ko ndabizi koko ntibisigura yuko umuntu yagenyerewe adashobora kwandira umugera wa sida yaranguye amabanga yabubatse atikingiye biragabanura gusa icyo twokwita impanuka zuko uwo muntu ashobora kukwandura uwo mugera ariko ntibikingira ijana ku ijana
igikunze kwibonekeza nuko bamwe iyo bamaze gukura baca kwigenyereza mu gifuri rimwe na rimwe bikabagirira ingaruka mbi ku magara yabo nkuko muganga Didier Kamantari abisigura
ingaruka mbi zikunda gushika kenshi kandi n'abantu bashika nunga mu kwivuza usanga atacho tuba tukibafasha kenshi izikaze cyane cyane hariho nk'abo tumaze kubona usanga babagigenye umutwe hariho nabusanga bononye inzira zicamwo umwanda mutoyi kirya twita ivetra yisohokera ugasanga bahononye ntibakoze neza ugasanga arashobora kugira ibibazo bijyanye no gusohora imbuto kubera kajya gahimba gasohora umwanda mutoyi ariho n'imbuto zica kaba kononekaye
iruhande y'ibi muganga Didier Kamantari abandanya avuga ko abagenyerera mu gifuri bashobora kutamenya ko hari ubumuga bushobora gutuma umuntu atagenyerwa
uwo muntu yagiye kumugenyera niyitonze ngo arabe kwa hariho ikibuza ku muntu amugenyera kuko abantu bose ntibategeza kugenyerwa hari abavuka bafise ubumuga ubabuza kugenyerwa bategeza kuza kugira tubaze tubavura ubwo bumuga rero ibyo byose iyo bikozwe n'umuntu atabizi ashobora kononera ubuzima bw'uwo muntu
uretse ko uku kwigenyereza mu gifuri gushobora gutuma umuntu akatwa ibihimba by'inzanyi ashobora no kubaririrwa nabi maze bikagira ingaruka mbi igihe cyo kurangura amabanga yabubatse
ingaruka za mbere nizo tubonera mu kurangura amabanga yabubatse mu gihe haje inkovu itameze neza ishobora kubuza umugabo kugumana ingufu mu gihe bari kurangura amabanga yabubatse iyo ni ingaruka ku mugabo ariko n'uwo mukenyezi wabubakanye urumva nawe ko bitazoborohera mu gihe bazoba bari kubarubakana urugo rukagira izindi ngorane hakabaho rero n'ingaruka ku mugabo uwo mugabo baba baragiriye ugasanga haje mu mutundi tuyira dushasha ushobora kuba baciye mu nzira zica mu mwanda mutoyi ashobora kugira umwanda mutoyi ubwo muri kujojota mu mpuzu ziwe ugasanga haguma ariko aranuka n'ibintu bitaryoshe
kubigenyereza bubatse ingo muganga aravuga ko bakwiye kugaba igihe cyo gusubira kurangura amabanga yabubatse kugira ngo ntibasonge uruguma
nukumenya yuko umuntu arindira umwanya wo kuruguma rukira neza kuko uko uruguma rutarakira neza urukomerekeje bite bya gusubira gukira bishobora no gutera imicafu ijya mu ruguma ruguma rukajamo imicafu kuyinfekta rugasegura bica bitebya yuko umuntu akira ugasanga niho havutse na za mpuvu zitameze neza nuko abanza kwanza gukurikiranisha urwo ruguma rwiwe kwa muganga bakaruraba ko rukurakira neza umuganga niwe azobona ko hageze kenshi na kenshi rero hagati y'indwi zitatu n'indwi zitandatu niho umuntu ashobora gutangura kurangura ayo mabanga yabubatse kuko niho tubona yuko uruguma rushobora kuba rwakize neza
muganga Didier Kamantari yanonosoye ibijyanye no gukora abantu ahanura ababyeyi kwitwararika abana babo b'abahungu kugira ngo ntibizobagirire ingaruka mbi mu gihe cyo kwigenyereza Ibujumbura, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Diane Ndonse arakenewe no kuduce dusozere ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi makoze nshuti bakunze mu ikomera twumviriza muherereye ijya nino. Basil Gebehu yegeranije amajwi Ingenieur Patrick na Joe Diane na hazi twari kumwe kuri micro tweni tuyifurize kubandanya muranigwa mu banyu no mu vyanyu kandi mubandanye n'umuryohegwa na programme z'Ijwi rya Amerika mu ndimi zitandukanye.